iri n'izwi ry'Amerika. Izwi ry'Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije shuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022. Kuri micro muri kumwe na Fidel Niyongabo. Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu Burundi Pierre Claver Kazihise asaba abazoserukira iyo komisiyo seni mu matora kuzokwirinda guhengamira ku migambwe canke amashirahamwe bakomokamwo.
N'abazoje mu biro vyitora niko bimeze kugenda gukora umurimo igikorwa uko cyateguwe. Ntakwibaza ngo jewe mvuga ko ndi mu mugambwe ya umaze kwiyumvira kuri mu mugambwe wakora ibitari byo ni amategeko aringa.
Uyo ni Pierre Claver Kazihise ayoboye komisiyo y'igihugu y'amatora mu Burundi seni. Mu Rwanda ku kibuga c'indege ca Gisenyi ntara y'uburengero bw'igihugu ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwakuye mu vyobo rusangi bitatu ibisigarira vy'abantu 28 bikekwa ko bishwe mu mwaka w'1994. Tubafitiye n'ikiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo kivuga ku migenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran yagiye iratosekara. Mani mbere yuko dushika kuri ayo makuru tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isa dufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze. Fide, turahere kuri iyo migenderanire mibi hagati ya Iran na Leta Zunze za Amerika. Iran yarateye bigendajuru vya misile birenga 10 ejo ku munsi wa kabiri ku kambi zibiri zo muri Iraq z'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika barwanira mu kirere. Byashikirijwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa kabiri. Amakuru ya mbere yavuga ku ikambi ya Al-Assad ariyo yatewe rokete, ubwo ubushikiranganji mu nyuma bwavuze ko ni kambi ya Irbil yatewe. Igisirikare cya Iran cyarungitse ubutumwa buvuga igitero cya misile cyagenze neza, kivuga ko ari ukwihora urupfu rwa Qasem Soleimani yari umukomanda mu gisirikare cya Iran yishwe na Amerika. Nta cyavuzwe ku byo byaronekaye canke abo barafuye kuri ico gitero cya Iran cyeje kwa kabiri, ariko ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Leta Zunze za Amerika buvuga ko buriko burakora kugira bumenye ibyo byaronekaye. Perezida Donald Trump yaramenyeshejwe ibyo bitero kandi atako arabonana n'abategetsi begwa n'ikibazo cy'umutekano ari umushikiranganji wo kwivuna abansi Mark Esper hamwe n'uw'imigenderanire n'andi makungu Mike Pompeo. Perezida wa Leta Zunze za Amerika imbere y'ibyo bitero hamwe n'abategetsi bo hejuru bo muri leta yiwe bari bavuze ko bifuza kwirinda intambara na Iran, ariko ko Amerika yiteguye kwishura ku gasotoro kose ka gisirikare ko turuka mu gihugu cya Iran. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Mark Esper yavuze nawe yashikirije ko Amerika itariki irarondera intambara na Iran, ariko ko biteguye kuyirangiza. Abo bategetsi bakuru ba Amerika bariko bisigura ku gitero c'indege ya drone i Baghdad cyahitanye General Soleimani. Bamwagiriza kuba yariko arategura ibitero by'iterabwoba bitari bike byari guhitana abasirikare benshi ba Amerika muri ako karere.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igihugu cya Sudani cyarahagaritse ibinyamakuru bibiri byandika hamwe na televiziyo zibiri ejo ku munsi wa kabiri. Leta yisigura ivuga ko ibyo binyamakuru byahabwa amafaranga na leta ya Omar al-Bashir yakuwe ku butegetsi mu mwaka uheze. Iyo ngingo yafashwe na komisiyo yashyizweho na leta mfata kibanza ya Sudani, komisiyo ishinzwe gusambura amashyirahamwe yose afise ahahuriye na Bashir murambabarira hamwe n'umugambwe wiwe wahagaritswe National Congress Party mu rurimi rw'icyongereza. Ibinyamakuru byahagaritswe ni Al Sudani hamwe na Al Ray Al Am hamwe na televiziyo zibiri arizo Ashuruk na Teeba, nk'uko umwe mu bagize iyo komisiyo yabishikirije. Ishirahamwe mpuzamakungu ni rishikiriza ko ubuzima bw'imiliyoni z'abasivile bagotewe mu buraruko bushira uburengero bw'intara ya Idlib muri Siriya burushiriza kunyuka. Turukiya hamwe n'ibindi bihugu vyarugaye imbibe zavyo bihana na Siriya bituma bigora imiliyoni zitatu z'abasivile muri Idlib guhunga ubwicanyi. Umuvugizi w'igisata cha ONU kijejwe imfashanyo OCHA Jens Larke avuga ko abasivile bashika igihumbi n'amajana 3 bishwe n'ibitero by'indege hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukumunani. Oni ibandanya isaba impande zirwana gufata ingingo zose kugira abasivile bakingirwe. Umunyamabanga mukuru wa Oni Antonio Guterres nawe yongeye gutera kamo ko guhagarika intambara imaze imyaka ishika 9 muri ico gihugu ca Syria.
Washington, ijwi rya Amerika.
Perezida wa Burusiya Vladimir Putin aragendera Turukiya kuri wa gatatu abonana na mugenzi we Recep Tayyip Erdogan. Putin agiye kugurura umuringoti mushasha utwara gaze y'Uburusiya muri ico gihugu ca Turukiya. Mu gihe imigenderano yo guhanahana amasoko ntanganguvu yo yifashe neza, Turukiya ihanzwe n'impunzi zikigana zihunga ibitero bikorwa n'igisirikare ca Syria bifashwe mu mugongo n'ico gihugu c'Uburusiya kubarwanyi bari mu ntara ya Idlib. Naye abasivile bane barishwe mu gitero cakozwe ejo kwa kabiri n'intagondwa z'umurwi wa Al-Shabab mu gihugu ca Kenya. Igipolisi camenyesheje ko ico gitero cabereye mu ntara ya Garissa iri mu buseruko bwa Kenya hafi y'urubibe n'igihugu ca Somalia aho Al-Shabab ikorera. Babiri mu bakoze igitero cejo kwa kabiri barishwe n'igipolisi hafi y'imihana yahitwa Soreto. Mu bahitanywe n'ico gitero harimwo umwana mutoyi hamwe n'umwigisha. Bamwe mu bakoze ico gitero bavuga ko bashoboye guhunga bakomeretse.
Urakoze Aloys kumakuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Makuru y'umakarere k'ibiyaga binini mu Burundi, umugujejwe amatora w'igihugu seni uributsa abazofashira gucungira amatora y'uno mwaka w'2020 ko bategerezwa kuzobikora badahengamye, ngo bazotegerezwa gusiga inyuma ivyumviro vy'imigambwe n'amashirahamwe baturukamwo. Umuyobozi wa Seni Petero Karave Kazihise yabivuze mu nama yagiranye n'abajejwe ubutungane n'inzego z'umutekano ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. N'inkuru y'Ijwi rya Amerika rifashijwe n'abanywanyi baryo mu Burundi, tuyishikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari mu Rwanda.
Ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, bamwe mu bakomiseri mu Seni bari kumwe na Petero Karave Kazihise awurongoye bahuriye n'abakuru b'amasentare y'intango abarongoye igipolisi makomine hamwe n'abarongoye amakambi ya gisirikare. Umukuru w'umugwi Seni yasiguriye abitavye uruganda igituma uwo mugwi wabakoranije.
Ibiganiro bifite intumbero y'uko twisunze amabanga mujejwe mwoshobora guterera biniboneka amatora kugira amatora ashikire ihangiro ryayo, naryo n'uko aba matora atekanye kandi atunganye. Ivyo rero mubishize ku mutima, abandi bene gihugu nabo nyene bagashobora kuza mu matora bishimira uko bene umutekano umeze, amahoro ameze, bavye uko ubutungane bubatunganiriza. Ntaco kuza ko amatora twimirije aba meza nkuko abantu twese tuvyifuza.
Bamwe mu baje muri urwo ruganda baserukiye amasentare y'intango bahamagarirwa kumera amagabo ku coza cose gihungabanya amatora bagashika ku rubuga mu kibiriraho naho bahari ikibafatiriye. Komiseri Anastase Hicu Burundi ajejwe ibibazo vy'ubutungane mu Gwiseni.
Utari mosero birazwi neza ko fragrance ucuza naho uri mwikonje bebe turazi neza yo fragrance tutonda ku kazi ne wovuga gute yuko abacamanza batatu batobone nimbari sentare itabafite ni baza ko perezida wateje icyo kibazo akizi kuri iyo sentare y'intango arashobora gucasha aba bacamanza ku yindi sentare y'intango cyangwa abacamanza bavuye kuri grand instance bagaca baja gutanga raporo aho hantu. Ibyo bintu turazi yuko musanzwe mubikora abanyakuba bacamanza ayo namwe n'amananiza muba muzanye.
Mu gihe ari abafashanya n'umugwiseni mu gihugu hagati kandi babihemberwa, abacamanza bashatse kumenya n'impara gahamba batekanirijwe amwe hagize icyo barangura. Komiseri Anastase Hicu Burundi ntaca kure mu kwishyura uwabaje icyo kibazo.
Muti none iyo fragrance bayihejeje bose baronka gatutu ko abo base abo bo muri seni bamufashe bakamutanga na wao hapa sisi katuo, diwe no chishwani, ihiba ambewe, au katuo, na kariho kuko, wanashaa kana wakosi baaseni, na katuo kahari, monokoa kashingo ziki. Mwote tu sanka tu jeto kukazi, ibzo irimo. None kwa shatu sawa katuo, na mwote wana fragrance musanke mkoli. Mwote kufu kare komisi yote mkia mri fragrance, ama hali haka tuo. Ingoni mwifo, kwebke tuzi yuko, fragrance, ili mwote mjeshu, ili mkazi, kami siyozi. Atukurero mwote mkiha, kuja mari musanke mkiha, mwote mkiha, ni haja nyene, ame mwavara mkiha, mwasha mkiha haja nyene, kwa seni kabia.
Bamwe mu bitavye ugo ruganda rw'umugwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu rwabereye ku mugwa mukuru wa politiki Gitega bagaragaje amakenga ayo nayo afatiye kukungene abagize imigwi ijejwe amatora mu makomine no mu ntara bashizweho umukuru mu Seni ku rwego rw'igihugu yahumurije abafise ayo makenga kazise yatanze umuco kukuntu ibintu byagenze
Dereke urugero dereke abagore dereke abatasabye byumviro mu gihe bashiraho imigwi kibazo Jo, moshe, halimo ingi ingwe meno mitaturu muna hali. Amuri ingilizo. Tuka yuko, pashi teho muwe, halimo li komine, halimo kukwe kuinara, halimo li maite batoja kumanwe, chora, bisu, zese osu. Wata sami yuko kukuli politike, abakole na wakabo, ito zese ula bisu. Muka kumwe ya wajati, kurugero uru uhe, kurugero, zere keye, abakole na wakabo, that, wafuka nimi nuri yuri, minu mitaturu kija. Muka kumwe zere keye vi indi, bavuga bati babone ko poste barimo kandi bisanzwe amoko yose abemo ibyiyumvo bya politiki byose bibe muvuga yuko ko kuri ibyo biro by'itora tuvuga ko nabanza kuraba ngo babiri bari mugambwe munaka batatu bari mugambwe oya ari mugambwe umwe n'iyundi mugambwe abakenyezi bakaba barimo n'iki byose ni byiza mugabo siri haruro bikenewe mugabo ni uko poste baba barimo
uwajejwe amatora rwego rw'igihugu yibukije abazofasha umugwi arongoye ugukurikiranira hafi amatora ikintu nyamukuru bazisunga
ameze ndabiza yibo muri se kubiro cyito ivyo bagendamwo ivyumviro byawe by'umugambwe canke bishya hamwe canke ugabushitseyo ivyumviro bigumiza ku muryango barangura uwo murimo iryo banga atawegamije ivyo bose bateza kubimenya n'abazoje mu biro by'itora niko bimeze ugenda gukora umurimo igikorwa uko cyateguwe nta kwibaza ngo jewe muga ko ndi mu mugambo ye umaze kwiyumvira kuri mu mugambo ugakora ibitari ivyo ni ya mategeko ari ngaha kandi uzoba uri mu mugwi wa Seni ni ukuvuga n'ibihano igwizwa kabiri
izo nganda ku barongo ya masentare y'intango abakomiseri b'igipolisi mu makomine n'abatwara amakambi ya gisirikare zabere mu burere bune ugize igihugu
mu Rwanda ku kibuga c'indege ca Gisenyi ntara y'uburengero bw'igihugu ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwakuye mu vyo rusangi bitatu ibisigarira vy'abantu 28 bikekwa ko bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe na 1994 mumenyesha makuru wacu i Rubavu Claude Ganza Munyamagana yakurikiranye ico gikorwa
twabonye ko abantu bishoboka ko ari abacu kuko imibiri myinshi twabonye ni y'abagamo kandi bari bafite n'abana bato ibyo bikaba bivuga ko nta gushidikanya ko aba bantu ari abantu bishwe muri genocide yakorewe abatutsi
uyu ni bwana Sega Chacha asa no kuriyuka mu kagari k'umuganda aho iyi mibiri yabishwe yabonetse mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu yanarukukiye muri aka gace avuga ko mu marimbo y'ikibuga cy'indege cyabonetsemo iyi mibiri hari bariyeri uburyo bahicirwaga byari byoroshye ko bahita bajugunywa muri iki kibuga bwana Sega Chacha avuga ko kubi iyi mibiri ibonetse nyuma y'imyaka isaga 25 bisobanuye ko hari imibiri yabishwe muri genocide yakorewe abatutsi itaramenyekana aho iri ariko imbogamizi kaba
ntabwo ari hano gusa kuko hari aho dukeka na n'ubu tugikeka usibye ko ari nta makuru twari twabona ko bishoboka ko hari naho bagiye babubakiraho amazu cyane cyane mu mujyi n'ahandi hari intoki hano ahitwa mu ruriba naho ukeka ko bishoboka ko hari ibyobo bubakiyeho amazu twagiye duhura n'ikibazo cy'ayo mazu cyo gusenya ayo mazu batubaza bati muramutse musenye mukayabura mwatwishyura amazu yacu mwagira gute icyo kibazo cyagiye kivuka turasaba ubuyobozi ko bwabidufasha ugashyiramo imbaraga ahaketswe hose hagashakishwa nubwo haba hubatswe amazu ayo mazu akavaho iyo mibiri ikaboneka
umuyobozi wungirije w'akarere ka Rubavu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madame Ishimwe Pacifique avuga ko amakuru kuri ibi byo byabonetsemo imibiri y'abantu 28 yaturutse ku bakozi bacukuraga imisingi kugira ngo hubake uruzitiro rw'iki kibuga cy'indege hari kuwa gatanu w'icyumweru gishize maze ibyo bikorwa biba bisubitswe kugira ngo iyi mibiri ibanze ishakishwe.
Habonetse imibiri 28, bigaragara ko 24 ari abantu bakuru, 4 igaragara ko ari abana, ndetse ibimenyetso byagaragaye bigaragaza ko ashobora kuba koko ari abantu bishwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, kuko hari n'ibikoresho byagaragaye ko byakoreshejwe mu kubica, ndetse n'uburyo agiye dusanga abantu bahambiriye ubona ko hari ukuntu bagiye bica ariko baboshye. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko ari abantu bashobora kuba barazize Jenoside.
Igikorwa cyo gushakisha imibiri cyashuje nk'ikigoranye kubera imiterere y'aka gace kiganjemo amakuru, ku buryo ubuyobozi buvuga ko bushobora kwifashisha ibimashini binini mu gukomeza gushakisha hari indi mibiri. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu kimwe n'ubw'umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bari basohoye itangazo basaba uwari wese waba ufite amakuru cyangwa ukeka ko hari uwiciwe kuri iki kibuga cy'indege kuba yatanga akanitabira iki gikorwa. Uretse ibimenyetso byagaragaye ku mibiri yabonetse n'ibyuma bigaragara nka bimwe mu byo bicishijwe n'ibindi, nta yandi makuru araboneka yafasha mu kumenya ahandi haba haherereye imibiri yabishwe bakahajugunywa. Haracyashakishwa amakuru ku baba barakoraga muri iki kibuga cy'indege baba bakiriho, kimwe n'abari baturiye iki kibuga baba bafite amakuru yafasha mu kumenya neza hakiri imibiri igashyingurwa mu cyubahiro. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bugiye gushakisha izindi mbaraga kugira ngo iki gikorwa kirangire vuba kandi neza.
Ubundi twateganyaga ko guhera ejo imashini turamutse tubonye aho tuzitira zikaba zageze mu karere zadufasha.
Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2952 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umwanya w'ikiganiro Amerika nakivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza, munyemerere turebere hamwe muri make n'amakimbirane yabo yavuyemo iyicwa rya General Soleimani. Umubano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani watangiye mu 1883. Icyo gihe Irani yitwaga Persi. Mu 1886 batangiye umubano ushingiye kuri za ambasade. Persi yasimbuwe n'ingoma y'umwami w'abami ya Irani mu 1934. Umubano warakomeje, Irani iba inshuti magara ya mbere y'Amerika mu burasirazuba bwo hagati, kugeza umwami w'abami wa Irani Mohamed Reza Pahlavi ahiritswe na revolisiyo ya Kiisilamu yari iyobowe na Ayatollah Ruhollah Khomeini. Mohamed Reza Pahlavi yarahunze ajya mu bihugu bitandukanye: Misiri, Maroc, Bahamas na Mexique. Yasabye ubuhungiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabumwima, ariko imuha uruhushya rwo kujyayo kwivuza kanseri yari amaze imyaka arwaye imugeze kure. Reza Pahlavi yageze mu bitaro mu mujyi wa New York mu kwezi kwa 10/1979. Hashize ibyumweru bibiri, ku itariki ya 4/11/1979, abanyeshuri b'Abanyayirani bahawe umugisha n'umuyobozi w'ikirenga mushya w'igihugu cyabo Ayatollah Khomeini, bateye ambasade ya Amerika i Tehran barayigarurira. Bafashe bugwate abadiplomate ba Amerika 52. Basabaga ko Amerika isubiza Mohamed Reza Pahlavi muri Irani kugira ngo aburanishwe. Mu kwezi kwa 12 1979 Misiri ya President Anwar El Sadat yemeye kongera kwakira burundu umwami w'abami wa Irani noneho Amerika iramwohereza niho Reza Pahlavi yaguye ku itariki ya 27 y'ukwa 7 1980 azize ya kanseri. Irani yo ntiyigeze irekura aba diplomate 52 ba Amerika. Yabafunze muri ambasade yabo iminsi 444 mbere yo kubarekura ku itariki ya 20 y'ukwa mbere 1981 nyuma y'imishyikirano yamaze igihe. Iki kibazo cyabaye intandaro yo guca umubano hagati ya Amerika na Irani ku itariki ya 7 y'ukwa 4 1980 ambasade zarafunzwe. Kuva icyo gihe inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Irani zihagarariwe n'Ubusuwisi, naho iza Irani muri Amerika zihagarariwe na Pakistani. Ijwi rya Amerika. Mu by'ukuri kuva mu 1980 Irani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bameze nk'abari mu ntambara itagaragara. Kubera intambara ya Irani na Iraq yabaye kuva mu 1980 kugera mu 1988, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye yohereje amato y'intambara yo kurengera ubucuruzi mu muhora wa Hormuz. Abahanga bavuga ko peteroli y'isi irenga 30% inyura muri uyu muhora itwawe n'amato manini cyane ituruka mu bihugu bikikije ikigobe cya Persia. Kohereza amato y'iriya ntambara hariya muri kariya karere byavuyemo imirwano ikomeye hagati y'ingabo zirwanira mu mazi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'iza Irani. Imirwano yakaze cyane cyane mu kwezi kwa 4 1988 mu kiswe intambara ya Sasan na Siri. Sasan na Siri ni amariba ya peteroli ya Irani ari mu mazi mu nyanja y'ikigobe cya Persia. Abanyamerika barayashenye, bapfushije abasirikare babiri batakaza na kajugujugu intambara imwe. Naho Irani yapfushije abasirikare 87 itakaza burundu amato y'intambara 3. Ubundi bwato bw'intambara bumwe n'indege y'intambara imwe bya Irani byarononekaye cyane. Muri uwo mwaka w'1988 mu kwezi kwa 7 ubwato bw'intambara bwa Amerika bwitwa USS Vincennes bwarashe indege ya gisivili ya Irani Iran Air numero 655 iri mu kirere cy'ikigobe cya Persia. Yavaga i Teherani umurwa mukuru wa Irani yerekeza i Dubai muri Emirati yunze z'Abarabu. Yari itwaye abagenzi 274 n'abaderevu n'abakozi bayo 16 bose uko ari 290 ntawarokotse. Komanda wa USS Vincennes yasobanuye ko yayirashe yibeshye yaketse ko ari indege y'intambara ya Irani yari imuteye. Hejuru y'ibyo byose twihuse, guhera mu 1995 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomanyirije Irani ku buryo bukomeye mu nzego z'ubukungu, imari, ubucuruzi na gisirikari kubera gahunda ya nikleyeri ya Irani. Abahanga bemeza ko ibi bihano bimaze gushegesha Irani. Mu bihe bya vuba Amerika n'amahanga bareze Irani ibyo gushotorana, bavuga ko yarashe amariba ya peteroli muri Arabia Saudite, ko yagabye ibitero byo gufata bugwate amato y'ubucuruzi y'amahanga atandukanye. Amerika irega kandi Irani kwiri inyuma y'intambara zo muri Siriya, Libani na Yemeni tuvuze izo gusa, no gukoresha iterabwoba ryahitanye Abanyamerika benshi. Uwo Amerika yaregaga ko ari we muyobozi w'ibi bikorwa byose ni General Qasem Soleimani. Ababikurikiranira hafi bemeza ko guverinoma za President George W. Bush wategetse Amerika kuva mu 2001 kugera mu 2009 na President Barack Obama wategetse Amerika kuva mu 2009 kugera mu 2017 zatekereje guhitana General Soleimani inshuro nyinshi, ariko ko zagiye zibyigizayo kubera kwanga ingaruka mbi byashoboraga kugira. President Donald Trump we yafashe icyemezo cyo kumwica. Amerika imurasira i Baghdad muri Iraq ku wa 5 itariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Ingaruka zabyo ni izihe? Tubitega amaso. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, murakarama, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamirinda dushikirije ikiganiro Amerikana cyashimikiye cyane ku buryo Amerika na Iran biraba nayingwe muri iminsi. Kubera ko benshi muri mwebwe mwanditse cyane ku rubuga rwa Facebook rwacu kuri icyo kibazo, twifuje kubasangizamwo bimwe. Turabisomerwa n'umumenyesha makuru yimenyereza umwuga hano ku Ijwi rya Amerika, Tim Harris. Ishimwe, tugwa ikaze Tim.
Urakoze Fidel Niyongabo. Kuri Facebook bavuga rero uwitwa Piakus Minani, umuntu umwe atume bicisha abantu miliyoni ya Iran. Nibabireke kuko nta bihugu bishika kuri 51 bogwanya ngo bashorekere Iran yahora ikomeye imbere yuko uburoma butwari se. Ico gihe Iran yitwa Operesi ariko ubu vyarahindutse. Muhammad Ndikumana Muhammad yanditse asubiza Piakus Minani, yagize ati urya si umuntu umwe, burya kirya ni ikibazo c'abanya Iran bose. Agasomborotso kemewe n'ababikoze no kuvuga ko hari icyo Amerika ishaka gukora kandi kibi gisumba icyo bakoze. Robert Wase kuri pozisiyo yanje, abanyamerika barakabije, naho Paulo niyo nkuru, ibintu ntivyoroshe. Reka turindire turabe iyo bijo. Edi Tofire Mugabo, turabikunze kuko bazaba bagaragaje ko ari abagabo bafise umugambi mu gihugu cyabo. Neo Shafel, Donald Trump akomeje kugwiza ibihamya by'uko ashaka intambara na Iran, kandi rega arabizi ko nawe Iran iticaye ubusa nubwo abayishyiraho ibikangisho binyuranye. Ntaho Alphonse Musesero ati Iran ifite ubwoba kandi bwinshi, gusa bashatse bakwicara bakaganira bakareka intambara. Naho Hilary, mwe mukurikiranira ibintu hagufi ntibaratangura kurasana, gusa iyo match ndayirindiriye kandi izabikaze pe. Hitayezu Jerome yahisemo gusubiza Hilary ati ni intambara si match wangu, kandi intambara irasenya ntiyubaka. Hababaje ubuzima bw'abasivili buzabigenderamo kandi batazi iyo biva niyo bijya. Naho Jean Baptiste, aho uyu musaza Trump ariko ahunganya isi ayigira agahugu kiwe ku nyungu ziwe, abahinga baramaze kubona ko na USA zimaze guhomba mu by'ubutunzi kuri iyo ntwaro. Mercade Barigono, biboneka ko Amerika iriko iratinya cyane Iran, ndetse iriko iricuza igitero cyahitanye amajenerali wa Iran. Nayo oni yayo mbona yofutwa ikabanywa ko kuko nta kintu na kimwe imariye ibihugu biri mu nzira y'amajambere. Norbert Niyonsaba Melkiad, tu te trompes mon frère, nimba wibaza ko Amerika yotinya Iran sivyo na gato. Francis Bancunguye, intambara irasenya ntiyubaka. Nzoyisaba Zablon we ati haguwe umunyagihugu waho. Iyo bategura intambara yo bategetse ibyo bihugu byose bakaja ahatari abanyagihugu bokarwana byofasha. Andre Nzisabira wati Iran yari yiyobewe, nge novuga ko bari bageze ahantu hubwibone buteye ubwoba. Trump yarabihoreye igihe kinini cyane. Mama barateye amato y'igitoro, mama barateye agahingiriro k'igitoro muri Arabia Saudite, mama bararashe drone y'Abanyamerika, ariko bari bagira ko hari ikidakorwa kuri Amerika. Gutegura no gutera ambasade y'Abanyamerika mu kindi gihugu birarenze. Kubwanje kugira ngo Iran ibandanye iriho ireke intambara, kuko Amerika yoyo umenga azoba ari amatavyaye amavuta. Bigirimana Rosine yungamati vyoba vyiza ko bobiheba bakumvikana, kuko intambara uziko uyitangura ntumenya uko irangira.
Amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha ku Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Tubashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, tubatumira kubandanya mutwumviriza mu biganiro vyacu vy'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.